Turashimiye kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isabira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri kom twumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Mu karere ka Kisoro muratwumva tankomaze kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora muri Uganda. Ikaze makuru kuri no mugoroba mbwe gushikirizwa na Joe Diana Nininahazwe. Leta y'u Burundi yatangaje ko igisagara ca Bujumbura n'intara ya Cibitoki byugarije n'ikiza ca korera.
Iyo korera ikindi bivako ni sukurike hamwe hamwe. Tukabora n'amazi meza. Hamwe twagera gucya amabomba tugasanga amazi ntayo. Atuza kuvoma iyo tubonye nyene. Uravye n'amarestora, ukaraba n'amakabare.
Uyu n'umunyagihugu muri komine Rugombo iri mu ntara ya Cibitoke. Iyo ntara iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Murasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo intambara ikomeye yatanguye ejo kwa Mungu muri groupement y'abishisha imaze guhitana abagera hafi kuri 40. Muyiga nino ku isi muri Afrika y'Epfo igitigiri cy'abahitanywe n'ikimodoka gitwara essence caturitse kigeze ku bantu 34 barimo 10 bari mu bakozi bitahamagara y'abantu muri ico gihugu. Ku mugabane wa Afrika kandi muri Senegal, sentare yaciriye umunyororo w'amezi atandatu abashingamateka babiri baherutse gukubita umukenyezi bamukubitiye mu nama nshingamateka. Hidoni Lido yano makuru yose ni mukanya isase mu hafi y'amaradio yanyu twafitiye n'ayagezeho mu y'intambara ya Ukraine n'u Burusiya. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika ndanabipfuriza kandi umwaka mwiza w'ibihumbi 2023 uzobabere uw'amata n'ubuki. Amakuru yacu reka tuyahere ku mugabane wa Afrika duhereye muri Afrika y'Epfo aho igitigiri cy'abantu bahitanywe n'ikimodoka gitwara essence caturitse kigeze ku bantu 34 abo barimo 10 bari mu bakozi bitaho amagara y'abantu. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Icyo kimodoka cyari gitwaye isansi igihe cyafatirwa ku kiraro kigufi bigatuma caka umuriro mu gisagara cya Bosberg. Igihe abajejwe kuzimya umuriro bari mu gikorwa cyo gutabara, icyo kimodoka cyaciye giturika nk'uko bitangazwa n'abatitsi bajejwe gutabara mu buryo bwihutirwa. Umuriro wavuye kuri iryo sanganya urasambuye kandi ibitaro byitwa Tambo Memorial Hospital biri ku birometero 100 zahabereye iryo sanganya. Bamwe mu bakozi bo muri ibyo bitaro bariko bitegurira gutahuka mu gihe abandi bariko baratonda ku mirimo yabo. Turetse abantu bahasize ubuzima n'abahakomerekeye, igice cy'ibyo bitaro kivurirwamo abantu mu buryo bwihutirwa cyarononekaye cyane nk'uko bitangazwa n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Joe Fahla. Abantu bashika 321 barakomeretse batwarwa muri ibyo bitaro mu gihe abandi batwawe mu bindi bitaro byo mu gisagara cya Johannesburg. Mu bandi bantu bakomeretse harimo abanyagihugu bari baje kuraba iryo sanganya.
Frederic Nkundikije urakenuye tuve ngaho muri Afrika y'Epfo tuja muri Senegal aho sentare yaciriye abadepite babiri mu nyororo w'amezi atandatu umwe umwe wese bazira ko bakubitiye mugenzi wabo w'umupfasoni mu nama nshingamateka. Thomas Kamirindi wakubiswe ninde hanyuma yaziziki.
Itariki ya mbere y'ukwezi gushize inteko ishinga amategeko ya Senegal yari mu mpaka ku ngengo y'imari ya leta. Depite Ami Ndiaye Nyibi wo mu ishyaka rya Perezida Macky Sall ryitwa Benobok Yakar yanenze ibitekerezo bya mugenzi we Massata Samb wo mu ishyaka ritavuga rumwe na guverinoma ryitwa PUR. Uyu byaramurakaje asanga Ndiaye Nyibi wari utwite aho yari yicaye maze amukubita urushyi. Ndiaye Nyibi nawe yafashe intebe arayimutera. Undi mudepite Amadou Niang nawe wo mu ishyaka PUR yafashe Ndiaye Nyibi amukubita hasi aramutse kamera inteko ishinga amategeko ihinduka kaduruvayo kandi byose byahitaga kuri televiziyo maze bikubita inkuba mu baturage. Uyu munsi rero urukiko rwakatiye igifungo cy'amezi atandatu badepite Masata Samba na Amadou Niang buri wese n'impozamarira y'amafaranga miliyoni 5 y'amasefa ni nk'amadolari 11,960 buri wese bagomba guha depite kazi Ami Ndiaye Nyibi.
Thomas ucubandaniriza kuyobora Rusiya na Ukraine aho Rusiya bwaraye burungitse utudege tw'intambara tutagira abadereva drone mu gifaransa utwo tudege turituritsa kandi twari twinshi cyane twiturikirije ku murwa mukuru wa Ukraine Kiev.
Byari ijoro rya gatatu ryikurikiranyije uburusiya burasa urubura rw'ibisasu bya missile na za drone muri Ukraine. Ukraine ivuga ko uburusiya bwaraye burashe drone byibura 40 i Kiev ubwaho honyine gusa mu ijoro ryakeye, ariko nanone ikemeza ko zose nayo yazirasiye mu kirere zishwanyagurika zitaragera ku butaka. Meya wa Kiev Vitali Klitschko yatangaje ko umuntu umwe umusore w'imyaka 19 yabikomerekeyemo azize ibimanyu byimwe muri izo drone byamugwiririye ubu ari mu bitaro. Klitschko avuga kandi ko ibindi bimanyu bya za drone zindi byangije ibikorwa remezo by'amashanyarazi mu murwa mukuru ariko ko barimo babisana. Kuva mu kwezi kwa 10 gushize Uburusiya bwibasiye cyane cyane ibigo bitanga umuriro n'amazi. Ukraine ibyita iterabwoba rigamije guhungabanya abaturage muri iki gihe cy'ubutita. Usibye Kiev, Uburusiya bwarashe za drone, missile n'ibindi bisasu biremereye no mu bindi bice bitandukanye bya Ukraine byakomerekeje abantu 5 mu mujyi wa Kherson mu majyepfo y'igihugu nk'uko guverineri waho Yaroslav Yanushevich yabitangaje.
Thomas urakenuye turaza kongera handi hato tubwira ivyakorera yadutse muri Malawi ariko imbere yaho mugenzi wacu Frederic Nkundikije aradushikana muri Tunisia ayi modoka n'amabisi bitwara abantu n'ibintu ku murwa mukuru Tunisia bitakoze inyuma yaho abakozi bakora muri ivyo bisata bagarije akazi aradusigurira igituma bagiye muri yegeregere.
Abo bakozi bavuga ko batararonswa imishahara n'utundi duhembo bafitiwe. Iryo hagarika ry'akazi riri mu bintu byerekana ikibazo cy'ubukene bw'amafaranga kirangwa mu masosiyete y'abigenga ageze ahamanuka. Ni mu gihe na leta ya Perezida Kais Saied iri mu bukene ntangere bw'amafaranga. Ishyirahamwe ry'abakozi yatunganije iyo myerekano ririko ryamiriza imishahara hamwe n'utundi duhembo bitaratangwa nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi waryo Hayat Chamturi. Iryo shyirahamwe rihurikiwemo n'abakozi umuriyoni yatanze uburenganzira bwo kugaragariza akazi mu gihe cy'iminsi ibiri mu bisata byo gutwara abantu n'ibintu mu kirere ku butaka hamwe no mu bihari mu ntumbero yo kuyamiriza leta barega ko ititayeho amashyirahamwe yigenga.
Frederic Nkundikije, leta ya Botswana yasohoye umutahe wo guhagarika Ian Khama yahoze ari umukuru w'igihugu uwo yagirizwa kuba atunze ibigwanisho bicira umuriro mu buryo butemewe n'amategeko. Turacari kumwe na Frederic Nkundikije.
Uwahoze ari Perezida Khama muri iki gihe aba mu gihugu cya Afurika y'Epfo arahakana ivyo birego yagirizwa nk'uko bitangazwa n'umushikirizi w'amanza amuburanira. Ivyo vyaha yagirizwa vyashikirijwe mu kwezi kwa kane mwaka uheze. Sentare mu gihugu ca Botswana yasohoye umutahe wo kumuhagarika kw'igenekezo rya 2019 y'ukwezi kwa 12 kurangiye. Yamara gushika ubu ntararenguka imbere ya sentare. Haraheze igihe kingana n'umwaka Khama agiye kuba muri Afurika y'Epfo. Ni nyuma yaho atanguriye icuka kiri hagati yiwe na Perezida Mokgweetsi Masisi yari yitoreye ubwiwe ngo abe ariwe amusubirira. Khama avuga ko atacana kimwe yakoze ko umugambi wo kumwagiriza ivyaha no kumuhagarika biri mu ntumbero ya Perezida Masisi yo kumudodobereza muri iki gihe amatora atekanijwe mu 2024 yegereje.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacabandanya n'amakuru y'irya nino ku isi ya nkuru yakorera muri Malawi na bimereye handi hato amashure yambwaye muri ico gihugu ca Malawi kwera ico kiza. Thomas Kamirindi n'ivyagarutse kutubwira.
Amashuri yagombaga gutangira ejo kuwa kabiri nyuma y'ikiruhuko cy'ubunani muri Malawi, ariko guverinoma yafashe icyemezo cyo kuyafunga kugera igihe izatangira indi tariki yo gutangira, by'umwihariko mu mijyi ibiri minini y'igihugu, Lilongwe umurwa mukuru wa politiki na Blantyre umurwa mukuru w'ubukungu. Korera yatangiye mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize muri Malawi. kugeza ubu imaze guhitana abantu bagera kuri 600 naho abayanduye bararenga 18,000 kandi iriyongera cyane muri iyi minsi nk'uko Minisitiri w'Ubuzima umutegarugori Kumbize Chiponda abisobanura mu itangazo yashyize ahagaragara. Si Malawi yonyine ariko irimo kolera. OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ivuga ko byibura ibihugu 30 ku isi bifite iyo ndwara kuva mu mwaka urangiye w'2022. None leta y'u Burundi nayo yatangaje ko kolera naho ihari.
Thomas Kamirindi, urakoze. Ibyo leta y'u Burundi yatangaje n'abanyagihugu bari mu burere bwugarijwe na kolera turaza kubashikiriza mu gice cya kabiri cano makuru. Ariko imbere yuko tukibashikiriza, tubanze dushimira abaheje kutubwira amakuru ageze hirya nino ku isi. Mwabumvise yari Thomas Kamirindi na Frederic Nkundikije. Ayo batubwire n'ayandi bashobora kuya mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio ya Trovewa, akaburungu com, adresse yacu ya YouTube, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga binini tuyugururira mu gisata c'amagara y'abantu mu gihugu c'u Burundi. Leta y'ico gihugu imaze kwemeza ko umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ugeramiwe n'ikiza c'ingwara yakorera mu ntara ya Cibitoke, naho nyene ico kiza c'iribonekezayo. Mugenzi wacu rero Jubirika Neza akora mu biro vyacu i Nairobi muri Kenya yadutegura inkuru irambuye.
Mwitangazo wa soho yekuru wimana mwijoro ni umushika nganji wa magalaya banu mwurundi muganga sivinze imana yemeza kubu ingwara ya kolera ifatwa nikiza mkarele kuvuzi kwa mwuraru kwa vumu kwa mkuru utunzi Bujumbura no hagati mwuri chokisagara kumurango wa mfaso ni alikumwe na bandi bakozi umushika nganji bugiwe abajiedu nuwaru abakolera buchake bakwakuje Burundi hamwe nuseru kila ikisata chao ni chita magalaya banu MS ladibidiwe mwizone kinama mwuriko mine na hangwa mwuraru kwa vugi chokisagara kuida abila kubi nuzifashe.
Kwigenekerezo rya 30 kigarama umwaka w'2022 na 2022 ivuriro ryo mu Kinama gitwa Michel mu karere k'ubuvuzi k'ubaruko bw'igisagara ca Bujumbura ryarakiriye abantu 9 bafite ibimenyetso by'ikiza ca kolera. Bukeye igenekerezo rya 31 hari yongeye ko abagwayi 2 twomenyesha kandi ko hari uwundi murwayi yabonetse ku ibarabara rya 20 inomero 208 muri zone ya Buyenzi akaba yanduye avuye gusuhuza umwe mu bagwayi bo mu Kinama. Ipimo vyakozwe byagaragaje ko abo bantu bagwaye koko ikiza ca kolera. Kuri uyu munsi igenekezo rya mbere nzero umwaka w'2023 icegeranyo dufise c'abagwariye mu kigo kivura kolera mu bitaro Prince Jean Charles bakaba ari abantu 5 indwi nabo bakaba bakize batashe mu mihani wabo. Turatangaje rero ko ikiza ca kolera cateye mu burere bw'ubuvuzi bw'uburaruko no hagati mu gisagara ca Bujumbura.
Kuko mushikanganje nze imana imvura y'umurengera imaze imisi igwe Bujumbura igatuma ubwiherero mu mazu menshi bwuzura bugasebura niyo yatumye ico kiza.
Twagira tumenyeshe ko iki kiza cateye bivuye hanini kuvura nyinshi yaguye mu gisagara ca Bujumbura n'imicungararo yacu mu ndwi yo kuva igenekerezo rya 26 gushika igenekerezo rya 31 kigarama umwaka w'2022 yatumye haba imyuzurira mu mazu maze utuzu twasugumwe tukuzura.
Bamwe mu banyagihugu b'i Bujumbura baganiriye n'ijwi rya Amerika ariko batashimye ko mwidondoro n'amajwi yabo bije habona batubwiye yuko hari abantu 2 bashobora kuba bahitanywe n'iyo ngwara. Abo mu Kinama batumenyesheje yuko amaze kwandura muri rusangi ari 17. Turetse Bujumbura no muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke haravugwa kolera. Abangamiwe kurusha handi muri iyo ntara y'uburaruko bushira uburengero bw'Uburundi ni mu gace ka Mparambo ya mbere. Abanyagihugu baho baganiriye n'ijwi rya Amerika batubwiye ko hanini ubukene bw'amazi ariyo ntandaro y'iyo ngwara. Bavoma amazi y'uruzi Nyakagunda bakayakoresha mu kwikenura mu mirimo yose.
Iyo korera ikindi bivako nisukurike hamwe hamwe tukabora n'amazi meza hamwe twagera gucya amabomba tugasanga amazi ntayo atuza kuvoma ibyo tubonye nyene uravye na maresitora karaba na makabare kutara n'ibivide bitameze neza.
Ayo mazi yandi ya Nyakagunda benshi ntabwo twoca tugira umwanya wo kubanza kuyateka kuko aho yateretse umwana araza akacahita yora akanywa utararinda kuyateka kandi nta nubwo nokwemeza ko benshi barinda kuyateka cyo rero ndumva ko kenshi kunze guturuka kubera ko tubura amazi.
Joris Manirakiza n'umukuru w'umutumba wa Mparambo ya mbere avuga ko ariko akorwa isekeza mu banyagihugu kugira amenye uko bitwararika isuku tuzotwasurwa umwe.
Bivanye nuko usanga mu bene gihugu nubwo tubahimiriza kuyateka bivanye n'ubukene usanga bamwe bayanguko nyene ugasanga kubaheza kuyateka ugasanga ntabyo bakora. Twarakoresheje ingufu zidasanzwe turakoresha ihimiriza ryo kwigisha isuku n'isukura bijanye tuzu twasuguma n'uko dukoresha ico tugenewe twongera turigisha abene gihugu gukoresha amazi abanje kuyateka. Turetse nico twarafashijwe n'aba baganga batagira imbibe abita Medecins Sans Frontières barafashije cyane mwihimiriza barakoresha ingufu zidasanzwe na Croix Rouge yongera fasha mu kuturonsa amazi kugira ngo iryo suku ikwire mu bene gihugu baronka amazi yo kunywa meza.
Mani yakiza twara Mparambo ya mbere yahamagarira gisata kijejwe gutanga amazi kwitwararika cyane.
Dusaba leta yuko tutokwama kwibuka kubogora twamaze gusesa yuko kwitwararika abene gihugu turonsa amazi meza na cyane cyane nkara inkishira mu regidezo ikikubitagashe kugira ngo amazi yame mu bene gihugu.
Mwizi nguzirizi heze ya bantu bagera kuri 15 ni bamaze kwakirwa mu kigo kijejwe kuvura korera mu Rugombo nk'uko abajejwe intwaro bavyemereje ujya Amerika. Mugabo aho bushikanganje ntiburavuga ko iyo ngwara ifatwa nk'ikiza mu Burundi uko umwaka utashe atari hake mu gihugu cyane cyane mu bisagara biba abantu benshi harakunda kwaduka ingwara ya korera. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Eloja wudika neza turagukengurukiye kuri iyo nkuru nari nabice rero ku masonga nkitangura intambara ikomeye irabandanya hagati y'abarwanyi ba M23 n'ingabo za Congo FRDC mu mfunyapfunyo ni muri groupement ya Bishisha mu duce twabwiza na Kitogo aho intambara yakaze cyane yatanguye ejo kwa Mungu. Mukanya navuganye na mgenza nje Jimmy Shukrani ndamubaza uko biriwe.
Bo muri aya matatu vugana igisirikare cya Congo FARDC cyatangaje ko cyabashije kwica abarwanyi b'umutwe wa 23 bagera kuri 25 ariko ku ruhande rwa 23 bo bagahakana bavuga yuko nta barwanyi babo bigeze bapfa ko ahubwo 23 ariyo yishe abasirikare bagera kuri 12 b'ingabo za Congo FARDC kuko muri iyo mirwano 23 yo ku ruhande rwayitangaza yuko hariho abarwanyi bagera ku 8 bafashwe baturutse mu mitwe ya Pariko FDLR APCLEC ndetse na Nyakira. 23 yo Diane igatangaza yuko itarwana na FARDC gusa ahubwo ko ikomeje kugenda irwana n'indi mitwe yitwaje intwari ikorera muri utwo duce kuko kubyerekeranye abarwanyi baba bavuye n'iyo mirwano kuri uyu guturuka mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa mbere igisirikare cya Congo cyari cyatangaje yuko cyishemo n'umuzungu byakekwaga yuko nayo yafashaga M23 ariko ubwo navuganye n'umuvugizi wa M23 bya politiki yambwiye ko uwo muzungu waguye mu mirwano ari mu mesenere wari uri ku ruhande rw'ingabo za Congo FARDC. Lawrence Kanyikoga akavuga yuko FARDC ikomeje kugenda ikoresha inzira zose zishoboka kugira ngo ibashe kurwanya 23 nubwo ku bijyanye n'iby'umuvugizi wa 23 bitarimo guhira FARDC ariko ku ruhande rwa FARDC yo yavuze ko ihagaze neza ko navuganye na Mjiki Kayiko umuvugizi wa FARDC hano muri Kivu ya Ruguru nawambwira yuko ingabo za Congo FARDC arizo zikomeje kugaba ibitero ku barwanyi bayo 23 mu duce twa Sheferi ya Bwito aho ni muri gutema ya Bishusha muri teritwari ya Rukenge.
Hanyuma abagwanyi ba M23 batubwiye ko bavugwa ko ari 25 baguye ku rugamba aba FARDC 8 abanyagihugu bo harabo baba baramenyekana bamaze guhitanwa n'izo ngwano zongeye kwaduka.
Kubanyagi hugu na basuja kubuga na mungu wazia sote kivire mwini chepe ya bishusha nani ho harimu mwuto biche kwa mwuto kwa agisha mwuto kwa agito mbetena mwuto mwuto wa wabugi za ule mwuto wa mwuto vigira mwuto vika mwuto wa gichanga mwuto vikwari ya masisi o mwuto wa sote kivire ya mgenuko harava tura jivadira kulima kanda mwuto mwuto ariko igihugara garano uko abenshi bahunze cyane cyane abaturage duce twabwiza n'uduce twagicanga bahunze bamwe berekeza muri za mweso abandi berekeza mu migi mito ya Burungu aho ngaho ni muri shoferi ya bashani ku ruhande rwa teritwari ya Mutiti ubu tuvugana ahantu ndi na ahantu hari impunzi nyinshi kuko hari abaturi igice kwa gicanga bafite amazu hano mu mujyi wa Goma bamaze kwitwara hano mu mujyi wa Goma batubwiye yuko imirwano kugeza no muri amasaha igikomeje iyo ngiyo ubwo bo bakaba bahisemo kuza hano mu mujyi wa Goma bahunze imirwano kuko barimo baratinya ibisasu binini imbunda n'ibindi ntoya zirimo kumvikana muri icyo duce cyane cyane ko bafite ubwoba ko wenda umunsi umunota ku wundi M23 zishobora kwinjira mu gicanga so bikaba byazana umutekano muke ndetse n'ibibazo byinshi muri icyo duce bo bakaba bahisemo guhunga berekeza no mu mujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Sake Grande.
Nandi barara igira hirya ni komada erego kwiriye ahantu hose uhinyegera ariko abanyabugo ngira ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe kusekase
ngo jewe nduwibugo
yego rata urumunya rusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo usuko nabonaga urumunyabugo neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
kabira simuhumuro kamana
shefe wenda bona shakuru wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwetu ni bugo
ndiyo
bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kuwundi ya pa shefe twigende kombo taxi yaje Kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo taxi natonesha kwamba batu ba kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Groya.
Nuko rero Kombo taxi ni misiyo ya gatandatu ni ya mungi gicisa 12 n'iminota 10 ku masaha yo kumugoroba ku ijwi ya Amerika. Ushatubandanya n'amakuru tubasigaraniye wahoze ari Papa Benedigito wa 16 ayutse gushengera ku myaka 95 azoshingurwa na iteka ku munsi wa kane w'inondwi ikiziga ciwe kiri muri Cathedral yitiriwe umweranda Petero I Vaticano aho batandukanye baja batanguye kuja kumwunamira. Ubuzima bwa Papa Benedigito wa 16 none bwaranzwe n'iki? Yari umuntu ki? Mugenzi wacu Temistocle Mutijima arabitubwira muri ino nkuru ya gwenyeje gya Amerika mu cyongereza akayiduhindurira mu kinyarwanda.
Leta ya Vatikani ivuga ko kuva kuri uyu wa mbere yuko ashyingurwa umubiri w'uyu wahoze ari papa uza kuburuhukiye muri bazilika yitiriwe mutagatifu Petero. Ku wa kane w'iki cyumweru kije Papa Francisco azamusomera misa yo kumushyingura ku rubuga rwitiriwe mutagatifu Petero. Ubwo yatunguraga isi yose mu 2013 agatangaza ko yeguye, Benedigito yavuze ko atagifite imbaraga zaba iz'umubiri n'izo mu mutwe ku buryo yabasha kuzuza inshingano nka papa. Kuva wagiriye mu kiruhuko cy'izabukuru ntiyakunze kugaragara mu ruhame. Imyaka ya nyuma y'ubuzima bwe yayihariye umwiherero n'isengesho aho yabaga mu kigo cy'abihaye Imana cya Vatikani. Mu ibaruwa yo mu 2018 yandikiye ikinyamakuru Corriere della Sera cyo mu Butaliyani yasobanuye uburyo imbaraga ze z'umubiri zigenda zigabanuka cyane. Avuga ko ari imbere mu rugendo rwerekeza imuhira. Papa Benedigito amazina yiswe n'ababyeyi ni Joseph Ratzinger yavutse mu mwaka w'1927 Immaculatam Inn mu Budage imyaka ye y'ubuto yayimaze mu gace ko mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'Ubudage hafi n'umupaka icyo gihugu gihana na Autriche yinjiye mu iseminari umwaka umwe mbere y'uko intambara ya kabiri y'isi itangira ndetse yaje no kwinjizwa mu gisirikare cy'Ubudage aho yakoze mu ishami ryari rishinzwe guhangana n'indege z'umwanzi mbere yo gutoroka igisirikare mu minsi ya nyuma y'iyo ntambara yahise asubira gukomeza amasomo ye y'iyobokamana hanyuma mu 1951 ahabwa ubupadiri nyuma y'imyaka yamaze akora nk'umwarimu ari n'umujyanama w'inama ya kabiri ya Vatikani mu 1977 Papa Paul wa gatandatu yagennye Ratzinger nk'umwepisikopi wa Munich na Freising ndetse nyuma za no kumugira kardinali Ratzinger yamaze imyaka 20 ari umukuru w'ishami rikomeye rishinzwe amahame y'ukwemera i Vatikani kandi yari inshuti ya hafi n'umujyanama wa Papa Yohani Paulo wa kabiri mu kwa kane kw'2025 yayoboye misa yo gushyingura Yohani Paulo wa kabiri ndetse muri uko kwezi aza gutorerwa kuba umushumba wa Kiliziya Gatulika wa 2065 igihe cye cy'ubuyobozi nka papa cyaranzwe n'ibibazo bishingiye ku mahano yo gusambanya abana yavugwaga kuri bamwe mu bayobozi ba Kiliziya ibyo byari byaratangiye kugaragara ku buyobozi bwo yasimbuye igisubizo cye kuri ibyo bibazo cyabayemo kwirukana abapadiri no gusura kanasaba imbabazi abagizweho ingaruka nayo mahano raporo yasohotse mu kwa mbere k'umwaka w'2022 dusoje yamushinje kunanirwa kugira icyo akora ku bibazo nk'ibyo bine ubwo yari umwepisikopi wa Munich mu ibaruwa yashyizwe ahagaragara na leta ya Vatikani Papa Benedigito yemeye ibyo yise amakosa mu gukemura ibirego by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina aha yavuze ko icyo ashoboye gukora gusa ari ukugaragariza abagizweho ingaruka n'ayo mahano ko atewe ikimwaro cyinshi agahinda kenshi n'ibyababayeho kandi abasabye imbabazi abikuye ku mutima mu 2006 ijambo Papa Benedigito yavugiye Regensburg ryakuruye imyigaragambyo kuwo mu idini ya Isilamu hirya no hino ku isi mu ijambo rye yasubiyemo amagambo uwahoze ari umwami w'abami w'ubwami bwa Byzantine yigeze kuvuga bamwe mu bayisilamu bafata nka yibasira idini yabo mu 2013 umukozi we wo mu rugo yahamijwe icyaha cyo gusohora inyandiko zikomeye kandi zibanga mu byumba bya papa no kuziha abanyamakuru ubwo Benedigito yajyaga mu kiruhuko cy'izabukuru bwana Brennan Purcell umwe mu banditsi ibitabo bivuga ku buzima bw'uyu mupapa yabwiye ijwi rya Amerika ko azibukwa cyane nk'umwarimu yagize ati umurage we nka papa uzakomeza kugaragara mu nyandiko ze hejuru ya byose muri katesheze mu mabaruwa yagiye yandika ndetse no mu nyandiko nyinshi zitandukanye hanyuma rero ku bantu bakunda gusoma gusa ibiri kuri interineti bashobora kwibonera uburyo uyu mugabo yatanze umusanzu ukomeye ku nyigisho za Kiliziya Padiri Thomas Rees wo kuri kaminuza ya Georgetown muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko Benedigito yari afite ibitekerezo bikomeye ku mahame amavugurura n'imigenzo bya Kiliziya ndetse ko atatinyaga gukurikirana abapadiri n'abandi bihaye Imana batemeranyaga nawe akenshi agerageza kubacecekesha
tushimire mugenzi wacu Temistocle Mutijima kuri iyo nkuru rero ahejeje kudusomera tunabibutsa ko Papa Benedicto wa 16 azoshingurwa ku munsi wa kane w'inondwi bizaba bibaye ubwa mbere mu mateka ya Ekleziya Katolika umupapa ashingura uyundi ubusanzwe bikorwa n'umukuru mu ba cardinal ningaha rero duce dusozera makuru n'ibiganiro twa tufitiye muri kano kanya kuri mikro mayi kumena jwe diane ni nahazwe muhinga bw'ivyuma nshimiye abo twakoranye Aloise Bigirimana na ingenieur Zainabu twemi ku izina rya bagenzi bacu twongeye kuwipfuriza umwaka mwiza tudasize inyuma mugenzi wa Tretin Karekezi yaraduhagarikiye mugire umugoro wa mwiza n'intango nziza z'umwaka mugiye cyose